Yeni Radyo İzmir Amerika. İzmir Amerika libandanya kwa shikizi vigani rupi darge mkinudi no mkinyarwanda. Mwilo eneza nchukumesa mdututeza matuki mkume na fideni yongabo. Choki mwena wagenzi vahanjabaya makuru kwa wetugule. Kandi tura ya bashikiza tuli mungoza ati higya no hino kunkengera z'igisagara cya Washington DC undumbero ukirinde mugera wa corona. Lazare Habiyaremye n'umunyarwanda avuga ko amazi imyaka ishika 8 yararenganijwe kuko yarashwe ari mu kasho k'ipolisi ku cyo kiro mu gisagara cya Kigali.
Procureur General twashoboye kuvugana amaze nk'iminsi 3 mubwira nti akorwa ibishoboka byose uwo muntu wakoze icyo cyaha aregwe. Ndetse jyewe sinatinye no kumubwira nabwiye ngo niba uyu muntu wakoreye icyaha uyu muturage atagaragaza uyu mupolisi wamurashe. Sete ziri ko tugiye kuzarega leta guhishira umunyacyaha.
Uwo ni Maître Beatrice Kamagaju aburanira Lazare Habiyaremye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR ryemeza ko rigiye gutangura gutahukana impunzi ziba mu bisagara cyane cyane Kigali mu Rwanda kuko hariho abamaze kwiyandikisha. Ishami rya ONU ryitaho abana ku isi UNICEF risaba ibihugu bya Afrika gusubira kugurura amashuri. Ito ni idori ry'amakuru avuga hirya no hino ku isi. Ishami rya ONU ryitaho abana ku isi UNICEF risaba amaleta ya Afrika gusubira kugurura amashuri. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza Diane nini nazo.
Mohamed Makifal atwara UNICEF ku mugabane wa Afrika y'ubuseruko n'uburaruko yateye kukama asigura ko ikiza cya virusi ya corona kibangamiye ubumenyi bw'abana. Fal avuga ko inyigisho ziriko zitangirwa ku maradiyo mu bihugu bitari bike bya Afrika mu ntumbero yo guhangana na virusi ya corona zidashemeye. Uwo mutegetsi asigura ko hambavu izo nyigisho atakinini zongera mu bumenyi ntizinashikira abana bose, kuba abana batagishobora kuja mu masomero vyatumye abahura bafungurirwa ku mashure yabo batagishobora kuronswa izo mfungurwa, gutyo abaharwa bakabari abana baturuka mu miryango itifise. Uwo mutegetsi yumvikanishije kandi ko ikibazo c'imbanyi zisama zitifujwe gishobora kuzokwiyongera mu miyabaga giturutse kuri uko kutaja mu mashure. Zimbabwe nico gihugu kimaze kwishura kuri ako kamuka UNICEF aho cavuze ko hataragira kwa mashure yugurura. Urunani rw'abigisha muri ico gihugu bumvikanishije amakenga yago ruvuga ko ukugarizwa n'ubukene biri mu bishobora kubatuma badahangana n'ico kiza mu gihe bosubira ku mashure nk'uko vyahoze imbere ya COVID ya 19.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cyafashe ubutegetsi muri Mali asaba ko inteko zo Bufaransa na ONU zishyigikirwa mu gihugu. Colonel Assis Migoita yabisabye uno munsi kuwa kabiri. Abanyagihugu bama bataye ishavu ryabo ku nteko zo Bufaransa n'izishyirahamwe ONU. Mu kiganiro yahawe amenyesha makuru mu birori byo guhimbaza imyaka 60 irangiye, igihugu cya Mali cyikukiye Goita yasabye abanyagihugu gushyigikira inteko z'igihugu hamwe n'inteko zo Bufaransa n'iza ONU zikorana nabo. Leta ya Mali imaze igihe ihanganye n'umugumuko w'Abayisilamu wadutse ubwa mbere mu gihugu mu mwaka w'2012. Kuva ico gihe uwo mugumuko warakwiragiye mu bice vyo hagati mu gihugu no mu bihugu bibanyi vya Burkina Faso na Niger. Inteko ibihumbi n'ibihumbi zo mu mahanga ziri muri Mali zisa n'izitagabanije ugutana mu mitwe nabo bagwanyi b'Abayisilamu. Ukubizo nteko ziri mu gihugu ntivyahuriye ko na bose. Ivyasabwe n'umutegetsi mukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali Assis Migoita bibaye mu gihe imyerekano y'ukwiyamiriza inteko z'abanyamahanga yatunganijwe ku mugwa mukuru Bamako no munsi kuwa kabiri. Goita yasabye kandi abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi n'ibihugu byo muri Afurika mu burengero CEDEAO gukuraho ibihano by'ubutunzi byafatiye igihugu ciwe inyuma ya kudeta. Mu ndwi iheze abo bakuru b'ibihugu baragabishije ko batazokuraho ivyo bihano kiretse abategetsi b'abasirikare bari ku butegetsi muri Mali bagenye abayobozi b'abasivili. Guhiga inyamaswa bita inkura mu Kinyarwanda muri Namibia byaragabanutse kuva abajejwe iperereza batanguye kubiburizamwo. Jeni Mukanguza dufitiye ibindi kuri inkuru.
Ibikorwa polisi ifatanyijemo na guverinoma byagize akamaro kanini byavuzwe n'umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe ibidukikije, amashyamba n'ubukerarugendo. Uwo muvugizi yasobanuye ko aho kubona inkura yapfuye ngo batangire gukora iperereza, abari buhige izo nyamaswa batabwa muri yombi buri gihe bakirimo gucura umugambi wo kwica inkura. Uwo muvugizi Romeo Muyunda yabitangaje ku munsi wahariwe inkura ku isi, asobanura ko inkura 22 arizo zishwe n'abahigi kugeza ubu muri uyu mwaka. Zavuye kuri 46 mu 2019, 78 mu 2018, 55 mu 2017, na 61 mu 2016. Mubahiji 48 batawe muri yombi mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka 30% bari bakirimo kwitegura na abantu bakekwagaho umugambi wo kwica inkura mu 2019 icya kabiri cy'abafashwe nabo nuko barateshejwe Namibia ubu ifite umubare munini ku isi w'inkura zo mu bwoko bwa Deisterus bicornis zikomoka ku nkura z'umukara 93% ziba mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Afurika kimwe cya gatatu cy'inkura z'umukara zisigaye ku isi ziboneka muri Namibia ni nayo iza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite inkura z'umweru ku isi nyuma y'igihugu bituranye cya Afurika y'Epfo umubare w'inkura wagiye wiyongera muri Namibia bifashijwe na gahunda ya leta yo kurengera no kwita ku bidukikije
urakoze Eugene igisasu cyaturikiye mu bumanuko bwa Libani amakuru aturuka mu bajejwe umutekano avuga ko cyakubise inzu y'umugwi Hezbollah Eugene Mukangusa dufite ibindi
Icyo gisasu cyaturikiye mu mudugudu wo mu majyepfo ya Libani uyu munsi kwa kabiri kandi amakuru yabanje gutangazwa n'abashinzwe umutekano yavugaga ko cyakubise inzu yarimo ibitwaro byinshi bya Hezbollah umutwe ushyigikiwe na Iran abashinzwe umutekano bavuze ko hari abantu benshi bakomeretse uretse ko birinze kuvuga umubare umwe mu bashinzwe umutekano yavuze ko Hezbollah umutwe ufite intwaro zikomeye kandi ufite ingufu nyinshi mu bya politiki w'abashiite b'abayisilamu wagose aho igisasu cyaturikiye kikohereza mu kirere ibyotsi byinshi ikintu cyatumye iki gisasu giturika mu karere karimo umudugudu wa Ayin Kana uri mu birometero bigera muri 50 kuvuye mu majyepfo y'umurwa mukuru Beirute nticyahise kimenyekana uwabyiboneye n'amaso ye hafi y'uwo mudugudu yavuze ko bumvise ubutaka butigita amajyepfo ya Libani yigaruriwe na Hezbollah mu rwego rwa politiki
perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gusaba ubushinwa kwisigura ku byo icyo gihugu cyakoze ku bijyanye n'ikiza cy'umugera wa corona ibindi na mugenzi wacu Diane nini nahazo
mu ijambo yashikirije ari mu ngoro yiwe White House perezida wa Amerika Donald Trump yagirije ubushinwa kuri nyenda muvano y'ikiza cya virusi ya corona imaze guhitana abantu barenga 190,665 ku isi yose ikandukira imiliyoni 31 mu majambo yiwe Trump yagize ati nduguriye twa mugina kino kiza kigitangura ubushinwa bwarahagaritse ingendo zikorwa hagati mu gihugu ariko ntibyigeze buhagarika indege zava mu bushinwa zija mu bindi bihugu gutyo iyo virusi ikwira makungu Trump yabandanije avuga ko bigitangura ubushinwa n'ishami rya ONU gita magara y'abantu ku isi OMS mu mpunyapfunyo byatanze amakuru atariyo yavuga ko atamakuru ntabanduka yokwemeza ko abafise ino virusi atabimenyetso bagendana badashobora kwanduza abatayifise umwigisha mu vy'amategeko kuri kaminuza ya Osha yo mu gisagara ca New York muri Amerika ariwe Julian Ku amaze kubwira ijwi rya Amerika ko ukwegeka iyo virusi ku Bushinwa bishobora gusa nkaho Trump arondera gushigikirwa n'amakungu mu kwemeza ko Ubushinwa ari bo nyirabayizane bwa kino kiza Perezida w'Ubushinwa nawe ni ijambo yavuze yumvikanishije ko ingendo y'abashaka ko ikibazo cha COVID ya 19 gihinduka cha politiki ikwiye guterwa ivyatsi
ayo yaramwe amwe mu makuru makuru makuru avuga ijyana rino ku isi muri aka kanya Radio vida America i Washington DC mushobora kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet cyo website akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Kigali mu Rwanda haravugwa umunyagi w'u Rwanda kutakambira inzego zitandukanye kukarenganyo amaranye imyaka igera ku 8 Lazaro hari yaremye uwo mu karere ka Kicukiro aravuga ko yarasiwe muri kasho y'igipolisi Kicukiro namaginga yango yasavye kurenganogwa amaso akaba yaheze mu kirere ikigali inkuru tubaza Eric Bagira ubusa
nta kintu bigeze bambyira n'icye ku nebe y'urubaho na umupolisi araza nkubiturushye wino wa munungu ari yashyamo jya wa mudamu kayitesa kimara kumugira ishyamba ahita nkubita n'isaso mu gihumbi isogera imbere mu gatuzi
Bwana Lazaro Habiyari mwibarizwa mu murenge wa Gahanga karere ka Kicukiro mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu maganya menshi aratekerereza ijwi rya Amerika kaga kamugwirira iyo yarasirwaga muri kasho ya polisi ya Kicukiro mu kwezi kwa 2013 akeka kuwa murasha ari mu bamukuye mu kivunge cy'abaturage hazwi nka Kicukiro Centre akajya kumufunga atazi icyo azira Habiyari yasobanura ko yazize akagambane k'umugore yakoreraga kuko avuga ko yamwishyuzaga amafaranga 200,000 aho kumwishyura ahitamo kujya kumufungisha mu mazina y'uwo mugore Habiyari nyamwita Kayitesi avuga ko nyuma we kuraswa yahise ajyanwa mu bitaro amaze koroherwa atangira inzira zo gusiragira mu nzego zitandukanye asaba kurenganurwa kuko avuga ko yaraswa yambaye amapingu n'acyaha yakoze mu mabaruwa yandikiye inzego zikomeye yitabaje biboneka ko mu kwezi kwa kabiri 2015 umuvunyi mukuru yategetse igipolisi gukurikirana icyo kibazo kandi kigafatwaho umwanzuro mu gihe cy'ukwezi indi baruwa biboneka ko yashyizweho imikono n'uwategekaga urwego rw'ubugenzacyaha CIDCPTOS badege igaragaza ko ikirego cyashyikirijwe ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Kagarama kubera igihe kibazo cye kimaze kitarabonerwa umuti Habiyaremye arasa n'uwataye umutwe iby'iki kibazo cy'ijwi rya Amerika kimenye bwa mbere hagati mu ruku kwezi ubwo yadusangaga haberaga urubanza rwa Bwana Paul Rusesabagina ahora no murundo w'amadosiye kubera ko yakorakora cyane yereka umuhisi n'umugenzi biboneka ko harimo na yatangiye gusaza Muzindi nzego Habiyaremye yagejejeho ikibazo cye harimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro kuva mu 2013 kugeza 2019 yandikiye Perezida wa Repubulika amabaruwa atatu asaba kurenganurwa kubwa Habiyaremye akeka ko atamugeraho kuko kuri we mu bihe bitandukanye yakumirwaga n'inzego z'umutekano avuga ko aho kurenganurwa yashinjwaga gusuzugura inzego z'umutekano ajyanye ibaruwa ye ya nyuma avuga ko abapolisi bamufatiye ku Rugwiro bamujyana hazwi nko kwa Gacinya Gikondo bahamukura bamujyana kumufungira kwa Kabuga yeretse ijwi rya Amerika inkovu ku Murundi avuga ko yakuye kwa Kabuga
ubwo mageze nyine naho amazi kinini ndahakubitirwa ubwo kugeza nisa dore izi inkovu z'inkoni baje bankubitwa kwa Kabuga umupolisi yaraje nkubita butinanga ngiye inkovu ya butine ngiye kukibunaho bamye atishinga amaboko hasi amaboko ngayashinga bakankubita kugihuta gucya hejuru bakankubita amaboko ari hasi anyashinze gucya
Habiyaremye yemeza ko nyuma yo kurasirwa muri kasho za polisi ya Kicukiro byamuviriyemo ingaruka ndetse no ku muryango we agakomeza asaba kurenganurwa nyuma y'imyaka igera mu 8 asiragira
nandikiye Perezida wa Repubulika muzanye ngo andenganure nk'umuntu ukunda abanyarwanda kuko uyu mupolisi wandashe yenashi nari igisambo sindi umunye politike yisinga wanyaretse ndo muturage wipagasirizo beshwe n'ibiraka ariko bose kugeza isa ko nari narenganurwa kandi baba ko mu Rwanda dufite ubutabera dufite ivangura niki ariko imyaka 8 maze nirenganuza irisasi nakubiswe najye mu nana karenga gatandukanye najye kwa muzego z'ubuyobozi nkahezwa borimwe na rimwe navuga ikibazo cyanjye aho yangwa mu kibazo cyanjye aho bakamamagariza maze kwa kumpakira bakanyana bakajya kumfunga kaba nifuye yuko bose abayobozi bakuru b'igihugu bose bandenganura nkabasha kubona ubutabera nk'umunyarwanda wahuye n'akarengane ko kuraswa
ibaruwa yavuba niyo mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka yandikiye Bwana Johnston Businge ministri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta amusaba kurenganurwa twahamagaye Bwana Businge ku murongo wa telefone ntiyatwitaje ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje twari dukeneye kumenya aho iki kibazo kigeze gusa mu gisubizo yahaye uyu muturage ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa cyenda Bwana Businge yamusabye gukorana n'umunyamategeko we bagakurikirana iby'iyi dosiye kandi amenyesha umushinjacyaha mukuru ko bagomba koroherezwa ijwi rya Amerika yabonye inkovu ebyiri kuri Habiyaremye aho avuga ko isasu ryinjiriye mu bitugu rigahingukira mu gituza hafi y'ijosi raporo ya muganga mu bitaro bya gisirikare Kanombe mu kwezi kwa 2013 igaragaza ko Habiyaremye yarashwe kandi ko bishobora kumuvira mihungabana rishingiye kwihohoterwa Maitre Beatrice Kamagaju yabwiye ijwi rya Amerika ko amaze amezi atandatu yinjiye muri iki kibazo avuga ko asanga Habiyaremye yarapfukiranwe bihura n'uko atarasobanukiwe imikorere y'ubutabera bituma ikibazo cye kirushaho kudindira yemeje ko yatangiye kuvugana n'umushinjacyaha mukuru kugira ngo hamenyekane uwarashe Habiyaremye bitaba ibyo leta ikazabyirengera
twashoboye kuvugana amaze nk'iminsi itatu mubwira nti hakorwa ibishoboka byose uwo muntu wakoze icyo cyaha aregwe ndetse jyewe sinatinye no kumubwira nabwiye ngo niba uyu muntu wakoreye icyaha uyu muturage atagaragazwa uyu mupolisi wamurashe setse ziri ko tugiye kuzarega leta guhishira umunyacyaha kuko izo nzego zose yagiyemo yagaragaza ko umuntu yamurashe yagiye ahuye n'akarengane asaba kurenganurwa none imyaka irinze ingana gutya umuntu yarabuze uwamurashe
uyu munyamategeko yemeje ko nubwo iki kibazo cyagindiye hari icyizere ko Habiyaremye yazashyira akabona ubutabera
Parte Generale yamaze gukora iperereza ntabwo nashidikanya yuko uyu muturage Habiyaremye Lazaro azarenganurwa ntabwo nemeza ko inzego zose zikora nabi hariho inzego zikora neza
Maitre Kamagaju navuga ko raporo ya polisi yakozwe mu 2014 yikuragaho icyaha amaze ishinja uyu yunganira ko yarwanyaga inzego z'umutekano ndetse dosiye ikikirizwa ubushinjacyaha urubanza buburanishwa adahari aranakatirwa ariko kugeza ubu minisitiri w'ubutabera ngo avuga ko urwo rubanza rwateshejwe agaciro Habiyaremye atagifunzwe kenshi yakunze kumvikana barasigwa muri za kasho za polisi igasubiza ko baba bashaka kuyirwanya ingingo yakunze kunengwa na raporo z'abarengera uburenganzira bwa muntu mu minsi mike ishize mukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ibikorwa bitakwitirirwa igipolisi cyose ahabagira ubusayi bw'u Amerika i Kigali
urakoze Eric Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR ryemeza ko rigiye gutangura gutahukana impunzi ziba mu bisagara cyane cyane Kigali mu Rwanda kuko hariho abamaze kwiyandikisha Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda araduha inkuru y'Indonesia.
Ishyirahamwe mpuzamakungu gitari impunzi HCR ryabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara zitari nke zimaze kwiyandikisha zisaba ko zotahukanwa mu gihugu nk'uko n'abandi bava mu ikambi ya Mahama bariko baratahukanwa. Umuvugizi wa HCR Elise Vireshalane nta gitigiri ntabanduka yashimye gutanga kuko kubwiwe igikorwa kikibandanya. Yamara yemeza ko bangana n'abazotahukanwa ku nshuro imwe nabo kenshi bakaba baba barenga gato amajana atanu. Icyo bikoze umuvugizi wa HCR yamenyesheje Ijwi ry'Amerika ko abenshi arabari bahungiye mu gisagara cya Kigali hakiyongera ko n'abari mu yindi miji nka Nyamata na Huye ari naho hari Abarundi benshi. HCR rivuga ko ririko riregeranya imyidondoro y'abo Barundi bifuza gutahukanwa ku gushaka kwabo kugira ngo nabo bazohunguke vuba. Ya mbere hatahukanywe impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara kuko abarenga igihumbi bamaze gutahukanwa mu bice bibiri kuva mu mpera z'ukwezi guheze bose hamwe bavuye mu ikambi ya Mahama. Abo bifuza gutaha basigura ko amahoro yagarutse aho bari bahunze bava.
Mbona vraiment kore mambo zuzuza wabugoye ngaha ko nabwana nabantu bari bakatubwira ati nego ntago isosyo umutekano ntabwo iri garaza cyane abakazi baratubwiye ati umutekano ku mitumba Bremen nta kibazo ati kari raporo ya Demine Kenze na za Demine Kenze biraruta Bremen nta kibazo ntango navuga ntabwo bazikiza nta kintu bagakina retereta abantu ko babonye kose urumva ati numva tinengereza nta birasumbana nta kundi nyine kabi ya ino mteka na wala wakati ya chua baba tuwa ya tachua tangwala ni ima tako baba andu zanya ure mabu tumawala ya lagaru kile kibi nuziju teru mumisi bichevi tangwala kuba yo mga na joni ona wakula kinasi bitkwa echa nili nilisanzu.
Nubwo biri uko hari abandi baba i Kigali babona ko ataragera ko batahuka kuko bumva mu mitima yabo bataratekanirwa kandi ku bwabo umutekano muke bahunze utaragaruka.
Natwegwe twahunze atari Burundi bwacu umugore yawo kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe nta mutekano uriyo kwari kubanza gutora inyishu Irama
ubwambi n'abasabye ko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Haise aligira ko rikamenyesha ko ku munsi wa kane wigendwi itariki 24 z'ukwezi ikindi gice cy'abarundi barenga 500 bazotahukanwa. Haise rivuga ko hashobora kuba harimo abazoba bavuye i Kigali ni Mahama. Ku ruhande rwa Burundi hoho bemeza ko abotahuka bose uko buba bangana boronkaho bashikira kuko ibibanza bikwiye byo kubakiriramo byategekanijwe. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano bushinzwe impunzi yabibwiye Ijwi ry'Amerika mu ndwi iheze aho yari ko yakira igice kigira kabiri cy'abarundi bahungutse.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi nta namba mihari mwe vy'ikibanza harabavuga ngo kibanza dufise cyo kwakira abantu bake sivyo. Dufite ibibanza bibiri icisongore gishobora kwakira abantu 600 dufite n'iciki nazi gishobora kwakira abantu 1200 nukuvuga ko nubwo bozira rimwe ari 2000 cyangwa 3000 twoshobora kwakira na nkomanza kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo.
Nubwo hari abariko barahunguka HCR rivuga ko u Rwanda rugihaye indaro abarundi barenga 72,000 bahatse indaro. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi ry'Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi mu kiganiro ku bamenyesha makuru mushikanganje w'amagara y'abantu aremeza ko ikiza cha corona cyagabanutse rimwe biboneka cyane baravye ibipimo uko byifashe ariko akamenyesha ko kitaheze kampanye ndakira kandi sinandukiza coronavirus yatangujwe n'umukuru w'igihugu yaragize akamaro kanini cyane nuko mushikanganje yabimenyesheje muri kuno kwezi umushikanganje amenyesha ko atamuntu numwe baratora mu bipimo 3000 bakora ku munsi ari naco gituma yamenyesheje ko intambwe bageze ko ishimishije ariko yasabye abarundi kubandanya amabwirizwa yo kwirinda kuko mu bihugu bya Buraya cyasubiriye kuba ndanse n'abarundi ndibo kwijarara inkuru y'Ijwi rya Amerika gifatanije n'abanywanyi bayo musomegwa na mugenzi wacu Desire Yatungimana ari mu Rwanda
Mushikiranganje Tadendi Kumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida arashimye intambwe bageze ko yo kugwanya coronavirus kuva umuntu wa mbere afise uwo mugera yibonekeje mu Burundi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka w'2020 muganga Ndikumana yatangije ishusho y'ingene kugwanya ico kiza byifashe mu Burundi
kuva rugamba rutanguye bitiriwe ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus tumaze gupima abantu bagira 32,506 murabo rero havuyemo abagwayi bashika 283 gushika tariki 29 duteranje n'aba mbere baca ba 174 turashima imana rero yuko muri 174 462 bakize gushika ubu turacyafise abantu 11 bari ku miti kandi nabamenyesha yuko nta n'umwe ari mu bitaro afatimiti kibarembye hanyuma muri abo twapimye muvunze neza twashije gupima harimo twapimye hanyuma imana
uwo mugambi rero wandakira sinandura kandi sinandukiza watangujwe na perezida Evariste Ndayishimiye umushikiranganje Ndikumana amenyesha ko wagize akamaro kanini cyane mu Burundi kuko ikiza ubu kidagiteye ubwoba mu Burundi ariko ko atawo kenda ko caheze
uyu mugambi uko mubibona wagize akamaro kanini kuko turaze ingene ya sanamu ingene abantu bagiye barafatwa ingene twagiye turabitaho nuko twakoze ku buryo hagize uwandura turongera abantu bose bagiye hamwe kugira tubapime hagize umurwaye nawe nyine tumuvure murabona rero yuko tumaze hafi ukwezi mubona yuko umugera uko wagiye batandukira mu gihugu uwe twasubiye kuntambwe ibereye aho bari bari ijya no hino murabona yuko hariho n'intara zitafashwe n'uburego buvuze ariko ubu murabona yuko abagwayi basigaye ahe Muyinga Makamba no ngaha mu gisagara cya Bujumbura iki kiza turavuga yuko gushika ubu kiri full control ariko si ukuvuga ko cyaheze nibyo neza
Kome kona kuze umuhinga n'umushakashatsi mu ndwara zandukira ku migabane yo munsi ya Sahara amenyesha ko kugira bamenyeshe kwikiza cyazimanganye bategerezwa kuba bazi uko igihugu cyose cifashe
bica mu nzira zibiri inzira za mbere no gukunda ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwarashizeho ibipimo hose ku mavuriro no kuvuga bakaba bafise ibyo twita le sangle de dépistage sangine no kuvuga bakaba bafise ingene bakontorora igihugu cyose mu mpande zose bakavuga bati turaronka ibipimo 99% mugabo tubona abaza gupimwa batera bagabanuka cyane batera biyongera muri ico gihe urashobora kuvuga uti ikiza kiko kigenda gucya ibyo nibyo rero bakunze kuvuga bati ni surveillance epidemiologique no kuvuga abafise kandi bakaba babwiye mu mavuriro ibimenyetso umuntu wese afite icyo kimenyetso bakaba bama baca mupima iminsi yose hakaba nihimiriza mu mpande zose z'igihugu muri icyo gihe inyuma y'ikiringo ashobora kwiga ibyo biharuro ukabona uti yamara turiko turabiraba biriko biraduga cyangwa biriko biramanuka muri icyo gihe urashobora kugira icyo uvuze
muganga Tadendi Kumana asaba abanyagihugu kubandanya bikingira mu kubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu kuko bifasha byinshi amenyesha ko mu Burundi ubu indwara ziva ku isuku rike zagabanutse cyane kuko abarundi batakigenda barahanahana amaboko aho baciye hose kandi bagakaraba kenshi gashoboka agahimiriza rero abarundi kwiyongeso nziza batoyiheba naho COVID-19 yoba yazimanganye mu Burundi Desire Yatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banywa n'ibishwi rya Amerika
kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi kusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Inama nkuru y'ubuyobozi bwa kaminuza ya Makerere muri Uganda no munsi yakoranye mu ntumbero yo gutegura uburyo inyubako nyamukuru y'iyo kaminuza izwi nka Ivory Tower yosubira kubakwa inyuma y'umuriro wayihitanye mu mpera z'irwirangiye. Inkuru ya Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Na nubi chate inkongi y'umuriro yatokomeje inyubako nyamukuru imaze hafi imyaka 80 ntikiramenyekana. Yari inyubako izwi cyane nka Ivory Tower kandi niyo iranga kaminuza ya Makerere ku buryo buri muntu ugeze kuri kaminuza akunda kuyigeraho no kuyifotorezaho. Mu nama y'ubuyobozi bukuru bw'iyi kaminuza hafashe umwanzuro w'uko ibikorwa byo gusubizaho inyubako y'amateka akomeye muri Uganda bigomba guhita bitangira kandi mu gihe cy'umwaka umwe ikaba yongeye gusubiraho. Umuyobozi mukuru wa Makerere Profeseri Barnabas Nawangwe arahumuriza abanyeshuri b'imbere mu gihugu hamwe no mu mahanga yuko ibijyanye n'amasomo yabo byose byarokotse nta cyahitanywe n'uyu muriro. Gusa hari inyandiko nyinshi zitarusimbutse.
All the documents in the Directorate of Finance, the Directorate of Human Resources.
Ati inyandiko zose mu biro bishinzwe iby'amafaranga ya kaminuza, ibishinzwe abakozi hamwe n'ibiro bigenzura imikoreshereze y'umutungo wa kaminuza byose byibasiwe n'inkongi y'umuriro. Nyamara ariko hari byinshi byarokotse uyu muriro birimo ibifashe ku bakozi ba kaminuza kuko byari byarabitswe mu buryo bw'ikoranabuhanga.
Has been digitalized and is kept safely on servers which are not in the main building.
Profeseri Nawangwe yongeye ko ibyabaye bitazahagarika ifungurwa ry'iyi kaminuza mu kwezi gutaha kugira ngo abanyeshuri bari mu mwaka wa nyuma w'amasomo yabo batangire nyuma yaho yafungiwe kimwe n'ibindi bigo by'uburezi mu gihugu mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Polisi iracyakora iperereza ku nkomoko y'uyu muriro kandi umwe mu bapolisi bari bashinzwe kurinda iyo nyubako hamwe n'umuzamu batawe muri yombi. Hari urwikekwe yuko uwo muriro waba warakongejwe n'abagizi ba nabi kuko byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu bucya ari ku cyumweru ari nta bakozi bayirimo. Iyi kaminuza ya Makerere yatangiye umwaka w'1922 yari mu myiteguro yo kwizihiza imyaka 100 imaze itangiwe mu mwaka w'2022. Umuyobozi wayo mukuru yavuze ko intego yabo ubu ngubu ari ukureba ko icyo gihe cyagera iyi nyubakwa iranga amateka ya kaminuza yasubijweho nk'uko yari isanzwe imeze. Kaminuza ya Makerere ni imwe mu makaminuza yabanjije muri Afurika kandi n'aya magingo ivuga kuba ifata umwanya wa gatanu mu makaminuza atanga inyigisho zihamye ku mugabane. Ibi bitangazwa n'ikigo gishinzwe kugenzura imikorere ya za kaminuza ku isi hose cya Times Higher Education. Ni kaminuza izwi cyane ku isi kubera ubushakashatsi mu by'ubumenyi hamwe no muri Afurika kuko yareze bamwe mu babayeho abayobozi b'ibihugu bitandukanye bakomeye. Twatanga urugero nk'uwari perezida wa Uganda Milton Obote, Julius Nyerere na Benjamin Mkapa bayoboye Tanzania, Mwai Kibaki wayoboye Kenya n'abandi bayobozi bakomeye hirya no hino ku isi. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Shuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'izuma hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoma 10 na Fidel Niyongabo. Turabashimiye mwese, mugire umugoroba mwiza, wandanya kumviza radio ijwi rya Amerika.